mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri nkuko bisanzwe tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima, amagara, ibikorwa n'ibindi byinshi byerekeye umukenyezi n'umwigeme.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Buri mwaka kuva ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 niho hategekanijwe iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme ku isi yose. Iyo minsi ishitse abagera kuri 600 bagizwe n'abakenyezi 95% bakorewe amabi mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka 2020 mu ntara zitatu zonyene mu Burundi. Abenshi muri bo barashurashujwe. Ibi bitigiri bitangwa n'ikigo Seruka kigwanya amabi afatiye ku gitsina mu Burundi. Mu ntumbero yo kugerageza gutorera umuti bimwe mu bibazo biri mu kibano bituma ayo mabi aba, radio ijwi ry'umukenyezi iherereye mu ntara ya Gitega neza na neza mu Giheta, ikaba ari radio ya mbere kandi imwe rudende mu gihugu ivuga hanini ku vyerekeye amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme, niyo tugiye kuganira kuri uno munsi. Turaganira ku ntererano yayo n'impinduka ibona izana mu miryango mu gihugu hagati. Mu gice cya mbere cy'iki kiganiro turaganira n'umuyobozi w'iyo radio Ndayegamiye Jean Mitterrand, atubwire uburyo iyo radio iriko irafasha. Turongera tuganire n'umenyeshamakuru w'iyo radio akorera mu ntara ya Giheta, yahavuye aba n'umuhanuzi mu ngo n'imiryango mu ntara ya Gitega aho iyo radio ikorera, Madame Marie-Gorette Goyero. Muri iki kiganiro kandi turaganira n'abandi bakenyezi bari muri ico gikorwa co kugwanya amaga koregwa bakenyezi n'abigeme mu gihugu c'u Burundi. Reka tutarinze kurandira twakire umushingantahe Jean Mitterrand Ndayegamiye. Kaze neza umushingantahe Ndayegamiye mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Oriane kuri kano kanya mu mpaye ku radio rya Amerika.
Turabashimiye ku kanya mufashe kugira muganire natwe twumve byinshi kuri iyi radio imwe tuzi mu gihugu cy'u Burundi yihaye igikorwa cyo kuserukira, kuvugira no gufasha imiryango cyane cyane abakenyezi n'abigeme bahura n'amabi akoregwa mu ngo zabo. Kuri bo turumva ko munafasha n'abagabo, ariko cyane cyane radio yanyu ni radio ijwi ry'umukenyezi. Iyi radio yatanguye ryari ku batayizi, cyane cyane ko ari mu mahanga batayizi, imaze igihe kingana gute ikora muri make?
Murakoze cyane, mbanze ndamutse nawe ko batumviriza muri kino kiganiro. Nkuko mubivuze, radio ijwi ry'umukenyezi yatanguye neza neza mu mwaka w'2008 hari mu kwezi kwa kane. Ubu ubugiye kiramara imyaka 12 iri kirakorera ahamene muri komine ya Giheta. Rero ni radio mabivuze ivuga ahanini ku bijyanye n'abakenyezi muri rusange, kambere ikibagiye n'abigeme bakiri bato kuko aribo bakenyezi b'ejo. Ni mu ntumbero y'ukubafasha kwegera nyine no gukoresha ubwo buhinga bwa none bw'utumatumana k'amakuru kugira ngo ibyiyumviro byabo bibi nkenegwa haba mu iterambere guhera hajya ku mufumba kuduga mbere no gushika mbere mu migambi ihambaye y'igihugu aho tubikora duciye mbere muri ibyo bikorwa bitunganya byo gutegura imigambi ya komisiyo yita PCDC kugira tubare ko kuva hasi umukenyezi yaronse ijambo kuko ibyo turavuga bijyanye n'amabi afatiye ku gitsina kuri za bakenzi n'abigeme cyane cyane bihera kuri icyo kintu cyo kubakomera gukora imigambi ugasanga no mu ngo biciye bituma atajambo bagira kujya banatera yezwa mu mukenyezi no kurabuta umutsi wayabaye bakamuha ijambo ribayabaye nyine rero iyo bakamishije no muri iyo migambi kuva hasi muri komine bariko bariyumvira nyine abazokora ntibashiremo ibyo byiyumvira by'abantu benshi ko amatohoza yerekana neza yuko abakenyezi ari benshi mu Burundi ni ukuvuga rero udakoreye kuri iyo migambi yashyizwe imbere na benshi usanga ukakumira umugi munini nacyo gituma nabo baheza ntibayumvemo mbere ntigire n'ishina bamariye kuko biyumviriye ibintu bakwiye bijya batarimo fedeli yagiye rero yaje kugira ngo baronka ako kajyo ko guterera mu biganiro reka mbere baro n'abagikora ko twebye ntibidahukira gusa kuri iyo ntererano turabakanya kugira ngo bajemo barabe ko ibyo bifuje nabyo nyine ibikorwa mbere bagashyiramo muri uko kuboko kwabo n'ibyo byabo ibyo byiyumviro bikerekezwa n'ibikorwa bishya bikorwa tuza gukurikirana ingene muri komine ariko abishyira mu ngiro kugira ngo tujye kurwanya ayo mabi atandukanye ashobora kuyadukika.
Iyi ntumbero mwafashe yari intumbero ikenewe cyane kuko mu mwaka wa 2008 haciye imyaka myinshi imyaka hafi 12 irenga ibikorwa byo guserukira abakenyezi n'abigeme ntibyari bigirwa cyane 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 mu buryo bw'itangazamakuru none iyi radio igishirwa habona mugitangura gukora abanyagihugu bayakiriye bate cyane cyane ko yari ije gushira habona ijwi ry'umukenyezi n'umwigeme bidasanzwe bimenyerewe mu muco wacu akenshi nk'abatwebwe abamenyesha makuru iyo tubatumiye iyo tubaganirije n'abantu basanzwe badaseruka batavuga ikibarimwo bivuye n'imico y'ikirundi cyangwa ibindi byinshi bayakiriye bate mu kibano iyi radio mu giheta
iradiyo igitangira nk'uko muyivuze ni kuri abantu bayakiriye navuga nabi rimwe rimwe ariko navuga kubera yuko bari wese ari ikintu gishasha kije aho iradiyo ivuga ngo ujye guha ijambo abakenyezi cyane cyane kubera yuko imico y'ikirundi nk'uko batayivuga nk'uko muyivuze nibyo iradiyo gitangura caje ari ikintu gishasha mu mitwe y'abantu bumva kwihaje iradiyo ijwi n'umukenyezi abantu b'abanyagihugu bo mu giheta baciye bishyiramo ko ari radiyo ije kugumura abakenyezi na cyane cyane muri iyo myaka ibari bwajijuke cyane ngo abone ko umukenyezi ashobora kuzaba abona agaserukira abandi mbere agatanga n'ibyuzuzo byubaka mu iterambere ry'igihugu rero twebwe twaragerageje kugira ngo dushobore kubereka ubudasa mu byo bari bimvira kugira ngo iyo radiyo bashobore kuyakira neza kuko murabizira amaradiyo nk'aya yegereye abanyagihugu bita radiyo kominoteri iyo aho yubatswe ayishinzwe bakayitayeho ntishobora gutera imbere ikipfa niko nabwita twebwe rero babona yuko ari radiyo n'ibyo iha akaryo kanini abakenyezi kandi bigitangwa ariko byari binari wanashaka kuko abakenyezi bahurikiye amashyirahamwe yo mu giheta nibo babanza cyane cyane kuyivugira ko icyo gihe nsubiye inyuma gatoya mu giheta hari ikibazo gihambaye cyane cy'amabi afatiye gutsina atareka abakenyezi n'abigeme mbere kino mu byatumye iyo radiyo abasanzwe bahurikiye amashyirahamwe bayisaba kuko cyavuye mu cyifuzo cyabo hanyuma tugiye kubera aya mabi ari abakenyezi baza kuyashyira ku mugaragaro bakabivuga ibyabaye mu kibano icyo kibano nacyo cyaraca mu giheta nyine abagabo n'abakenyezi n'abana bakiyumvamwo bati ni kwa naka fumbure byatuma abantu bavuga ati abakenyezi bagiye kudushengeza mbega iradiyo nk'isentare ariko rero mu nyuma tumaze kubona yuko n'abagabo bamwe bamwe bavuga bati nyabona naho biri uko natwebwe turashise amabi dukorerwa twaciye tuvuga ati tureka rero tugire ubunani ahubwo bw'abagabo n'abakenyezi bifuza ko haza ihinduka mu bijyanye no kurwanya amabi afatiye ku gitsina akorerwa abakenyezi n'abigenga duca rero dushyiramo amamenyeshamakuru imigwi y'abantu iserukiye itandukanye ni ukuvuga abakenyezi n'abagabo bacabajamo bashikiriza ibiganiro reka mbere no mu buhinga bw'ibyuma turavanga ku rugero mbere bangana usanga ari nka 50 ku 50% ni naho rero twashoboye gushobora gutara umuti icyo kibazo y'amakenga abagabo bari bafite batangira kwiyumvamo yuko nabo nyine byabivugwamo ariko n'ubu twabumye kuri wa murongo wacu wo gushyira habona ayo mabi akogwa na cyane cyane tukabaha ijambo bakabyivugira n'abagabo mbere bakarorero bamwe bita abatangamuco bakaronka akajya bakaza bakavugira ku iradiyo ibyo banegura bikorwa n'abagabo bagenzi babo bahohotera agateka ku mukenyezi novuga nti mukeye muke byagiriye birata ishusho nziza iyo radiyo gushika naho ubuye twagisizeho n'icyo bita imigwi bikaba radiyo club ariko mu tundi itandukanye zize komine dieta ubu tugeze kuri 27 iherekeye n'abagabo n'abakenyezi mu ntumbero yo kugira ngo abo bantu bayage aya masasi na cyane cyane bibonekeza mu ngo hanyuma batore umuti bari ku musumba ibyo vremba ibyo byaratumye tutera indi ntambwe kugira ngo ishusho nziza iradiyo igumane kataranga kayi ko kurwanya amabi akorerwa abakenyezi ariko n'abagabo baraze bagushyikire mbere ugasanga hariho nabo bamaze gufata iya mbere bivuye ku biganiro twashyikirije kuri radiyo
none abayitanguye iri radiyo dusubiye inyuma gato kandi ni bande n'abarundi n'abanyamahanga n'amashyirahamwe abagiye hamwe bagira icyo cyiyumviro bari bande muri rusange
iradiyo ejo ry'umukenyezi yatangujwe n'ishyirahamwe ryitwa dushyire hamwe ishyirahamwe risanzwe riharanira agateka k'abakenyezi cyane cyane mugabo byavuye ku basanzwe b'iryo shyirahamwe nyine bari ku mitumba mbere abenshi bari muri iyo komine ya deta nyine nacyo gituma iyo radiyo kiza gushinga ariko kuko iryo shyirahamwe risanzwe rikorera mu Burundi bwose ibiro bikunze gutombora mugabo kubera ngo abo bakenyezi b'imboneza bari muri iryo shyirahamwe barimo komine geta baciye basaba gushyikiriza icyo gisabo ishyirahamwe naryo ririkora ku basanzwe bayifasha bashobora gushyiraho iyo radiyo ushimfuze na mukuru ushavuye muri abo banyagihugu nyine bo muri komine geta mugabo urimo ishyirahamwe dushyirahamwe bakaba babishyikiriza urwego rw'igihugu babona gusaba uburyo hirya no hino kugira ngo radiyo ishinge
wavuze ikintu cyerekeye radiyo club ikigamije kuzana abantu hamwe kumbure mu kibanza kimwe bakagerageza gutorera inyishu ibibazo byawe iyo radio club ikora gute abanyagihugu mubahamagara gute kugira ngo bicare hamwe baganire kuri micro ibibazo byawe
twararangiye dusanga amaradiyo menshi uko akora muri rusange amaradiyo novuga aravuga akabwira abantu mugaberagoye kumenya ikimbega by'ukuri ko twavuze ibi bintu cyumviswe na bangahe ubumenyi twatanze bwakiriye bangana gute so turavuga tuti rero izi radiyo zitwa kominotere zegereye abanyagihugu ntizoguma zikora nk'ibyo zindi muri rusange reka turabe ingene tugira ubwo bucuti hagati y'iradiyo n'abayumviriza naho rero haciye haza icyumviro cyo kugira icyo bita radiyo purese kuzishinga ku mitumba itandukanye ibyo mu kintu dutora gute turaba abantu basanzwe ari abakunzi b'iradiyo yacu abakunzi bamwe badahara mu biganiro bamwe bari kubarumvira ibyo dushyikiriza mbere bakanatelefona bajya batasha cyangwa ubundi butumwa batumvira ku iradiyo kugira tumenye ko ariko baratwumviriza duca rero dutora bamwe muri abo tubona babikeneye tubona bakunda iradiyo duca tubashyira muri uwo mugwi ni ukuvuga ku mutumba turagenda tukabagendera tugashyikiriza ibiganiro byo bita ama emisiyo karize twagenda tukagira ikiganiro ku mutima kanaka abakunzi b'iradiyo bakabaza bakiyandikisha tugaca rero tubashyira hamwe tukabigisha tubafise urutonde rw'ibyo bateza gukora iyo bahuye bagira iminsi yo guhura bakumvirize ikiganiro kanaka twababwiye tuti ikiganiro mudaba mucumviriza ye niri bakacumviriza bagaca bahanahana ibyiyumviro kubyo twashyikirije bagaca bara bati mbega twe tubaye ibi bintu bavuze mu iradiyo acyo byo dufasha twe twabishyira mu ngiro muri icyo kiyago rero twaraganira kubera twe ibiganiro byinshi usanga ari iby'umukenyezi ari biteza imbere umukenyezi baca babiganira n'abagabo abakenyezi bari kumwe bagaca bafata ingingo bose bari kumwe bagaca bategura igikino bya bita amateatre hadiyofonike icyo gikino baca baza kugikinira yo ku iradiyo iwacu ariko n'ibikino byitwa nkina nkebura byitwa dukeburane bakina bafatiye kuri ya ngorane babona mu kibano bagaca babikina mu bikino bikaza kwigisha abandi mu by'izi radiyo ni gace gituma benshi rero baciye batangira kumva yuko babihuriza kabagana n'abakinyizi bakinisha kimwe kandi gisebura umugwi umwe cyangwa uriya ubagira cyangwa bategura abagabo cyangwa bagatibura kunyifata z'abakenyezi.
Inkino nk'izo nkina nkevura ndumva ko bishobora kuba byaroroshe kuzikora kuko turazi ko nta gitega aho mu giheta niho asanzwe hava abakinyi ba ninde nabo nyene bo barafashije mu kubwa izi nkino zemegwa zakigwa neza ku iradio.
Ego cyane ikomine giheta irafite akantu yisangize mu bijyanye n'akaranga n'abantu koko dukerebutse n'abatari muri ninde giye kukaganira na bamwe cyangwa abandi mu kanya gatoyi usanga bamaze gukina akantu gatoyi upfa kubaye inyigisho ibintu zibubwira amazina ibintu zibubwira ibyese biri mu isho yabo kandi rero kubera bafite rero na ziriya mbone zo muri ninde baca babafatira ko bakagerageza kuraba ingene bofata ibyo byigwa ibyo nyigisho izo mpanuro bashaka gutanga bakazishyira mu bikinga bisunze ziriya ninde barabumvirize.
Abakenyezi mwatoye kugira ngo bahakorere bashobore guteramisha ibyo biganiro ni bangahe muri iki gihe ibiganiro mufite bingana gute?
Twebwe dufite abanesha makuru bavuga nti bashaka n'ibitigirisho batungana hagati y'abagabo n'abakenyezi. Dufite abakenyezi gushika ubu ba 12 hakaba hariho abagabo 9 no kuvuga bose hamwe bashaba 21 hama ibiganiro byo dukora ku ndwi dukora ibiganiro byababa 30 no kuvuga 30 ku ndwi ariko byisubiriza bya bitama ho gishije no kuvuga ibiganiro bikogwa 30 bikogwa n'abakenyezi tatuye kuvuga n'abagabo babikomo.
Tumva ko ibiganiro ari byinshi cyane kandi bisubirwamo inshuro nyinshi abanyagihugu bagashobora kuronka impanuro inyigisho zitari nke. None mushika mu karere kangana gute muvuye ngaho mu giheta radishikira izihe zindi ntara zihanamiye gutega?
Gushika ubu radiyo ikigo mukenyezi irumvikana mu ntara 10 ariko 6 niho tunavuga twumvikanamo neza na neza tu hagati mu gihugu. Izindi usanga ari amakomine nk'abiri cyangwa 3 na twumva bivanye n'ingene imisozi ihari ariko abantu batari bake bari muri ibyo bice n'ibita twumva abantu ariko batwandikiye badusaba bati nyabo bashinga ibyuma kugira natwe dushikirize kuko ibiganiro mushikiriza baba twumva ko bigirira akamaro abo ngaho kuko amafoto amwe cyangwa inkuru zimwe zimwe zicisha kuri Facebook maze abakunzi bari kure bakabona imyenda mbaga twakoze nabo dushobora gutwumviriza nacyo gituma dusaba cyane ko twagerageza tukaraba ingene twashikiriza aya majwi ariko uburyo buracyatugoye.
Mushinganahe Ndayigamiye Jean Mitterrand, turabashimiye cyane rwose ku kanya mufashije ku kuganira n'Ijwi rya Amerika. Tugira duhindukire tuganire n'umufasoni Goyero nawo ku bijyanye n'ibindi byinshi n'ibiganiro mugira n'abanyagihugu ngaho mu gihugu hagati. Turabashimiye cyane.
Murakoze cyane Oriane, bashimiye n'Ijwi rya Amerika kandi n'abatumvirije kuri kano kanya tumaranye. Murakoze cyane.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kuko twari twabibabwiye muri iki gice cya kabiri cy'ikiganiro muri Isanga cyerekeye iminsi 16 yamaze gutangura kuva ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka, iminsi yahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme. No munsi twatoye kuganira n'imwe mu maradiyo mu Burundi yihaye igikorwa cyuko haranira ineza cyane cyane y'abakenyezi n'abigeme mu gihugu cy'u Burundi ni radio ijwi ry'umukenyezi radio ikorera mu gihugu hagati neza na neza mu ntara ya Gitega iki gice cya kabiri nk'uko twabivuze tugiye kuganira na Madame Marie Gorette Bwoyero akaba ateramisha ibiganiro kuri radio ijwi ry'umukenyezi Madame Bwoyero turaguhaye ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika
Ndumwe murakoze
turabashimiye kukanya mufashe kugira muganire natwe muri mu bikogwa byo guharanira ineza y'abakenyezi n'abigeme ngaho mu ntara ya Gitega igiheta ibi bikogwa byifashe gute muri iki gihe aho muri ko muraganira n'abanyagihugu cyane cyane ku bibazo byerekeye amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme ibyo bibazo barabiganira mu byo bwisanzuye ko ari ibibazo bitoroshe muri rusange
Egoma tugiye kuraba hirya no hino usanga abakenyezi barashobora kujya hamwe bagaheza bakaganira hanyuma ingene baganira na cyane cyane baba bamurikiye mu mashyira hamwe aho umuntu yagiye kubaraba abashanga hariho n'abandi nyene usanga baza nyene bakaza ku iradiyo bagatanga ibiganiro bijyanye n'ukungene bo nyene aho bavuye na cyane cyane nk'aba bavuye ahantu habi bari bantaho nikora hama bagaheza ugasanga baraduze twebwe mu Burundi dushatse tuvuga yuko baca bacika banikora hanyuma ikindi nacyo abakenyezi nyene nabo nyene ari nk'uwafise nk'amabi yakorewe arashobora kuza kuyavuga hanyuma iyo yavuze hari ushaka kuvuga ati murayavuga muratika ikiganiro ku iradiyo ry'umukenyezi hariho n'uwundi nawe aca avuga ati naho ndabibabwiye mugabo muzoraba ingene mufuma mubicishamo nka kijya gihe tuba turiko turaganirira abantu ku iradiyo bidacita animasiyo turasigurira abanyagihugu nk'ibintu tuba tubona biba biri mu micungararo na cyane cyane bijyanye n'amabakorerwa abakenyezi kuko muri icyo gihe tuba turiko turakebura nk'abagabo tukavuga nk'ibintu byaba byarabaye ariko tutadoma ku izina ku babikoze hariho n'abandi bahora baca biyumvira biyumva bati mbe bya bintu byacu byarashyitse ku iradiyo ijwi ry'umukenyezi
ibyo byo none nk'ibyo ba bishobora kukongereza ibibazo mu kibano kenshi bigenda gute nk'iyo abantu bumvise ko hari ikibazo cyane cyashyitse ku iradiyo ntibyongereza amabi ubona bica bigenda gute akenshi
ahubwo abantu benshi na cyane cyane abakenyezi iyo hari ikintu kibaye babona yuko kibabaje baca bashaka yuko cyovugwa ku iradiyo ry'umukenyezi kugira ngo cumve benshi hariho rero ego nigeze kuvuga yuko ho bariho nk'abantu kumbure bo babaca babamenaza cyangwa babafata nabi muri icyo gihe bamwe kuko barazi yuko iradiyo ry'umukenyezi na cyane cyane rikunda kuvugirwa ko hariho nk'ibintu by'amakuru ari amakuru yoyo murumva yuko acavugwa n'ingoga n'ibiganiro na bimwe bimwe niyo bibaye nabyo nyine hariho bamwe bashima kubivuga nk'ibyo byose by'abakenyezi umva yuko baba bahohotewe hari igihe nyine umubajije uti njyewe none ibi biki ikibazo cy'iwawe ushaka yuko tukivuga ku iradiyo ko dufata ikiganiro benshi barabyemera hanyuma rero tugaca tugicishako hariho bamwe hari habo usanga nk'abantu baciye nk'abagabo babo baciye babamenasa ariko bobo kubera baba babonye baba bavuze ukuri hari igihe nyine atacyo bibabwira kuko urumva n'ubundi ko no mu kibano mu nzu iwabo ata amahoro baba bafise
twaganire n'umushingantahe ndayegamiye ku bijyanye n'ama club de radio no kuvuga aho abanyagihugu baza bakicarana bakaganira ku kibazo runaka byumvikana ko aho baba bari kumwe barahabwa inyigisho barahabwa impanuro zimwe mu nyigisho mutanga haba ari nk'abamenyesha makuru cyangwa nk'abahanuzi ni izihe nyigisho ziba zitunganyijwe gute
inyigisho na cyane cyane duha abo mu maradio club turabaha ukungene bashobora kwitunganya nabo nyene bakiteza imbere. Nikiye baba bategerezwa kwicarana kugira ngo bahure baganire ari nk'ibyo babumvise nk'ibiganiro twaba twaracishije ku iradiyo cyane bijya byo kuganirira abenegihugu nk'ibintu bijyanye n'iterambere. Ariko yebo nyene bategerezwa bagashinga umunsi w'uko bategerezwa guhura. Icyo kibahuza rero barashobora gutegekanya ibikorwa ari nk'ibikorwa byo mu mirima, kandi nayo ikindi bategura ni ibintu byo kuziganya no kuguranana. Ingene baziganya bakaguranana dushatse tutegerezwa kubigisha ukungene bazobikora kugira biteze imbere, tukabafasha no kugira amategeko agenga uko kuziganya kwabo no kuguranana.
Birumvikana ko baronka ibiganiro bakaronka inyigisho impanuro. None nkamwebwe ku bwanyu Madame Bwoyiro, watanguye iki gikorwa cyo guteramisha ibiganiro byerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme, wasanze aricyo gikorwa cyonyine wahamagariwe? Ko numva umengo hari ibikorwa byinshi cyane mukora uretse ibikorwa byo guteramisha ibiganiro gusa.
Ubwambere jewe ngishika ngaha mu giheta jewe nariyegereje cyane cyane abakenyezi, hanyuma mu kubiyegereza twaraganira kandi nkabashanga ku mitumba nkababwira kugira ngo buguruke bave mu misozi bongere bajye ahabona. Kuko mu minsi yahera umukenyezi umwe yari afite ahavugira ijambo, mbere n'ibyo by'iradiyo nibo babiyumva bisaba bati twebwe iyo twaba turonka aho tuvugira kuko benshi dusanga twacinijwe. Hanyuma ngiye rero mu mitumba natangiye kuza no kubigisha na bijya by'amategeko agenga ingo n'imiryango, hanyuma nkabigisha na bijya by'amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Muri icyo gihe rero abakenyezi babifashe nka nkama, hanyuma niho mu nyuma nanjye naca ntanga raporo muri dushire hamwe. Amabarose radiyo rero baca bumva ko abakenyezi bo mu gihe tabayikeneye, nicyo gituma baciye bayizana. Kuko abakenyezi bo mu gihe usanga berevutse kandi barakora n'imigambi itari mike yo kwiteza imbere. Ikindi nacyo bakora kandi barumva neza iyo umuntu abigishije, na cyane cyane nkabijya bijyanye n'umukenyezi muri politike, nacyo nyine turagikorerako. Abakenyezi rero katusanga barashima yuko batora bakongera bakitoza. Ikindi bashimye ni uko bategerezwa kuza baritaba amanama ahabereye hose. Hama icyo rero abakenyezi niho baca batangura kuza baratanga bahuza ibyiyumviro bavugana ukungene inyigisho bari barose ko icyo gihe twashoboye kuzitangira hamwe n'abagabo bari kumwe abagore n'abagabo kandi bubakanye. Hanyuma baca batangura kuvuga ukunde n'abagabo babo bahindutse kubera ibiganiro umuntu inyigisho nari nabahaye. Bamwe baca bavuga bati jewe sinari nzi kwambara akarato k'umugabo cyangwa agatenge k'umugabo. Ati none tuvuye muri icyo kiganiro twagiye tujyana igitega muri Bire acara tugurira zari ngo zibiri, kandi noneho niyo umuntu agiye aho twahereye na cyane cyane kwigisha abakenyezi usanga n'abagabo baho mbere iyo bambonye batangura gutwenga twenga bibuka izo nyigisho nabahaye ku bijyanye n'abakorerwa abakenyezi n'ukungene bo kwifata na cyane cyane mu ngo.
Izo nyigisho none twumvise mutanga bazironka kangahe? Iyo bari ijwi ry'abakenyezi iyo radio izitanga mu kibano yonyine, ko twumva ko umenga ni igikorwa kinini nyakirekire gisaba uburyo bwinshi gisaba n'abantu benshi, inyigisho baziroha kangaha abanyagihugu ngaho mu giheta?
Ubwa mbere inyigisho baziroha kuko urabona mu giheta n'imitumba myinshi n'imitumba 31. Igihe rero umuntu yagenda kuri tere narashobora kuorganiza ngategekanya nka rimwe mu kwezi nkagendera kuri zone imwe, hanyuma mu yindi ngaca ngendera mu yindi ko harimo izone zitatu n'imituma 31.
iki gikorwa cyo kugwanya amavi akorerwa abakenyezi n'abigeme si urugamba rw'abakenyezi gusa nk'uko twabyumvise mu minsi yahera ivyo byari byashikirijwe na Prosper Bazombanza icegera cy'umukuru w'igihugu yatanguje isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya amavi ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya yamenyesheje abarundi ko abakora ayo mavi boshengezwa mu butungane bagahanwa vy'akarorero. Reka twumve inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana yari yaduteguriye ico gihe.
Kuri wa gatanu niho ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya hatanguzwa ku mugaragaro isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya amavi akorerwa abakenyezi icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yari yarishikiye aha i Muramvya. Ijambo yashikirije abari bitabiriye ivyo birori yamenyesheje ko umugambi w'igihugu wo kugwanya amavi akorerwa abakenyezi uri mu mici ine.
Ubwa mbere hari ugukinga ayo mavi, ubwa kabiri hakavuga ugufasha uwayakorewe, ubwa gatatu hakaba uguhana uwayakoze, hanyuma ubwa kane hakaba ukunga uwakorewe amavi n'umuryango wiwe mu kibano hamwe no kumufasha kurambura ibikorwa byo kwiteza imbere.
Prosper Bazombanza amenyesha ko kugira icyo cyaha gituzwe abarundi bose bategerezwa kugira mu ruhara, ahamagarira rero abarundi bose gushengeza abakoreye amabi no kwiyegereza abayakorewe.
Abakenyezi n'abigeme bakorewe amabi afatiye ku gitsina bakeneye kuremeshwa no kwiyegerezwa, kuvuzwa no gufashwa kwicungura ubutungane. Sawa kwimibare ahubwo nawe kwiyegerezwa tukabaremesha tukabahoza kugira ngo babone yuko uwo mababaro tuba tuwusangiye twebwe twese tw'igihugu cose. Dusabye rero yuko umwenegihugu wese yoko ico yoshobora cose cofasha kuremesha aba bashikiwe n'ayo mabi. Ababanyi b'uwakorewe amabi bategerezwa rero kumuba hafi bakamuremesha mbe no kumufasha muri izo byose akeneye ibyo cose babishoboye, na cyane cyane kumushikana n'ingoga na n'ingoga kwa muganga mbe no gushikira abajejwe ubutungane, kuko mabi bene ayo cyari kumvikanisha mu muhoyahoye mu kibano byakujyana imbere bw'inyamirambabi kugira ngo icyo cyaha gihashwe mu Burundi no ku isi yose.
Umwigisha wa kaminuza Paul Nkuzimana yanonosoye ivyigwa vy'imibano amenyesha ko gutuza icyo cyaha bigoye cyane mu Burundi bafatiye ku mico n'imigenzo y'abarundi n'ingingo zimwe zimwe za leta zikinyiza umukenyezi.
Igihugu c'Uburundi canke ibindi bihugu bikabije ku isi hariho izo bita sisiteme ya patriarka. Patriarka rero uba yuko ubutegetsi mu muryango uhagaze ku mugabo. Nanone aho nivyo umuntu wabona mu Burundi ho kuzerekeye ubutegetsi umugabo niwe buhagaze ko niwe umuryango ushimikiye ko, haba mu kubaka urugo, haba mu gutorana, haba mu gufata ingingo. Iyo ahantu ushikiza ni uko hariho amategeko akandamiza umukenyezi ku kazi, na cyane cyane umuntu yihoreje neza cya gitabo cyerekeye akazi code du travail. Muri icyo gihe ntibiri gusa mu rugo rero ugasanga biri no muri leta.
Nari umunsi wo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi icegera cy'umukuru w'igihugu yakebuye abakenyezi kuko muri bo hari abakora amabi atagira izina.
Nubwo uyu munsi twaramutse tuvuga ibyo byo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi, abakenyezi dusigaye tubona abashingantahe nabo nyene hariho bamwe bamwe bakorerwa amabi n'abakenyezi bageze kubyumva aho hariho n'abasirobanzi bitabafasoni byari bitabantu afata mushinga ntari mu nzu yiwe mu nzu agafata umugita akamucumika cyangwa agafata izuka akamukubita umutwe agahwera kandi hari inzego z'ubutungane bugendamo. Ibyo bintu birateye isoni, bitesha akaranga k'ubupfasoni, bitesha akaranga k'abarundi n'abarundikazi. Tubaza ko coba ikizira mu Burundi turabahamagariye rero kugumya ibanga nk'umfaso n'ibyanyo biranga mu Burundi.
Ubushikiranganji bwo gufatana mu nda n'iterambere ridakumira umenyesha ko muri uno mwaka uheze mu biharuro bwashoboye kuronka abakenyezi 35 bashimashwe ku nguvu hakogwa mabi 280 ndi afatiye ku butunzi n'amajana 238 esesereza mutima eziratunga imana Kigali ijwi rya Amerika.
Tuvuge rero ku kibazo cy'amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme, turumvise ko leta huyu isokeza ryatangura ko yipfuza ko ayo mabi abandanya avugwa ashigwa habona abayakorewe bagafashwa mu butungane no mu bundi buryo. Tuganira na mushinganahe Jean Mitterrand yatugiye ko iyi radio yanyu yatanguye ngaho onye mu giheta hakogwa mabi menshi ku bakenyezi n'abigeme, duhere ku kuntu byifashe muri iki gihe amabi ubona yifashe gute muri iyi minsi aho uherere.
Ego amabi twatangiye kubikorera ko na cyane cyane nko mu 2010 iradiyo nayo yaje mu 2008. Muri icyo gihe rero twarayakoreye ko cyane nk'imyaka ishika itandatu. Icyo twakora hariho ikigo cyaciye kihavuka, hanyuma icyo kigo rero cyarumviriza cyane cyane abakenyezi kandi cyarabafashije ibintu bitari bike. Abakenyezi bahohotewe twarabakira tukabumviriza, ama tubumvirije tugaheza tukabaha impanuro. Ama icyo twakora kandi twabaha impanuro na cyane cyane kugira ngo tubagabanyirize ububabare abandi nabo, kugira kuko hariho n'abandi wasanga mbere bamerewe nabi, kugira ngo bugabanuke baheze no ku biremeshe tubaremeshe, kuko hariho n'abamwe bamwe baza bariragurika cyane bakavuga ngo nuhira ntibasubirayo kubera izo ngorane bafise. Aho hose cyari igikorwa kininiya, hama mbere no kubaraza twari dufite amashambure bashobora kuraramo. Nk'igihe tubona yuko uwo mukenyezi ababaye no kubavuza twarabavuza, kandi nacyo twarabaherekeza no mu butungane na cyane cyane mu Nyamiramabi no mu masentare, mbere icyo gihe twari twashinze n'umwavoka yashobora kubafasha no kuburana cyangwa kubandikira ibirego. Hanyuma ikindi twakora kandi n'uwaba yakoze amabi ujya twita umuto karashobora gutaka polisi ikagenda ikabatora, kandi n'amafaranga yo kwiyunguruza nayo nyine twari dufite uburyo twarashobora kuyariha. Nibyo by'imanza nyine zijya mpapuro zo gushingishiriza ku rubanza twararubashingishiriza, nk'abakeneye amakopi nayo nyine tukayabagurira. Ikindi twakora twarabaherekeza no kwa muganga, hari n'abantu benshi iradiye uwo mugambi washoboye kuvuza kandi ku mafaranga atari make make, hari nabo bashobora kugirira n'amaoperasiyo bakababaga bakabakora. Hanyuma hariho kandi n'abandi bakenyezi bakorewe amabi bagiye hamwe baragira amashyirahamwe amashyika abiri, hanyuma bararonka uburyo barakora. N'ubu hariho abagikora, abandi nabo bafise ibitungwa, hariho n'ufise butike avuga yuko amaze kugura n'ubwatsi araheza arafasha n'umushinganahe wiwe kugura amabati ko baba mu mategura. Murumva n'ibyo ko ari ibintu bikomeye cyane, kuko nk'uwo mugore nayo mabi asa n'uko yabyibagiye.
None ibyo bikorwa mwakora icyo gihe byo wabikibandanya cyangwa icyo kigo kiracahari cyo kubandanya mufasha abakorerwa mabi muri iki gihe?
Yego, n'ubu kirabandanya rero ndagikoreramo. N'ubu nk'ubu gushika ubu ndafise nk'amantuze na nk'amaviyoranse ashika 40 namaze nakiriye uno mwaka wa 2020.
Amabi ashika 40. Woduha uturorero twayo mabi akoregwa abakenyezi cyangwa abigeme, abari amabi nk'ameze nk'ayahe utubwira?
Cyane cyane hariho nk'abakenyezi bamwe bamwe usanga bakubitwa, abandi nabo ugasanga kumbure nk'umugabo yihenze ngo aramwirukanye n'ibyiwe byose akabiterera hanze. Abandi nabo hari igihe usanga nk'umugabo yonona ibyo mu nzu, ugasanga nk'imbuto yose utwo yimbuye twose yadutwaye agaca agenda kwidandariza. Ibindi nabyo bakora bafite nk'ingorane, usanga abagabo bashobora kugurisha ubwatsi itongo kandi umukenyezi wiwe atigeze asinya cyane ngo aronke ko n'amafaranga na makeya. ikindi nacyo n'abafatwa ku ngufu muri icyo gihe rero umuntu arabaherekeza na cyane cyane mbere nk'ubu hagiye haribonekeza abana bakorewe amabi menshi ugasanga abantu mbere menga hariho bamwe bamwe bahinduye ugasanga bakora ibintu ku buryo ayo mabi bayakora ku bintu bitandukanye kandi by'amabiyoni ibindi nabyo ntibajyanye usanga ata babima akarashiyo ugasanga umukenyezi niwe yihari akihararanga na cyane cyane na bijya byo gusomesha abana b'abanyeshuri ugasanga umugabo wewe arigira ngo agiye gukorera amafaranga i Bujumbura agaca yihererayo umukenyezi mbere hari igihe ajya kwikangura asanga wa mugabo afise ngo umuhabara i Bujumbura
ego ngo bamufise none nimero ya telefone babitura ko iyo bagize ibibazo kugira ngo babashikire haba ari mu ijoro mu gitondo abo masaha ariyo yose mu bamufise uburyo babitura ko ku murongo ya telefone bashobora kuronka muri aka kanya
oya bo icyo bagira barishikira ku iradi hariyo n'ikindi gihe mbere aho duhuriye hose niho bamfatira
barakoze cyane mu kibazo
baranzi cyane kandi bararangiranira n'abantu byanumva bavuga ngo turonderana aka kandi nabo batumara bajaje wenyine batanze
wamaze kumenyekana nk'umuhuza umuhanuzi umumenyeshamakuru wabaye byose muri aka kanya twobibutsa abanyonyi bishwe rya Amerika muziteze amatwi ko turiko turaganira ku bijyanye no gufasha abakenyezi n'abigeme mu mabi akoregwa mu mabi bakoregwa twobibutsa kwishyira hamwe twababwiye mu ntango ishyirahamwe Seruka rifise icyicaro i Bujumbura mu Burundi rikaba rizwi cyane rirafise nimero abantu bakorewe amabi bashobora guhamagara ko bagafashwa mu buryo butandukanye bafise ibigo bitandukanye no mu gihugu hagati iyo nimero yo ku biro ni 22 24 87 30 ndasubiramo iyo nimero y'ishyirahamwe Seruka itangwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ahandi henshi mu biganiro ni 22 24 87 30 iyindi nimero y'abantu bashobora guhamagara ko ku buntu ifise abantu bafite imirongo ya Econet na Leo ni 79 77 55 55 ndayisubiramo nayo ku bafise imirongo ya Connect na Leo bashobora guhamagara ko ku buntu 79 77 55 55 izo nimero nizo mushobora guhamagara ko ishyirahamwe Seruka rizwi mu gihugu riharanira ineza y'abakenyezi n'abigeme ikaba ibafasha mu bijyanye no kubavuza kubaserukira mu butungane n'ibindi byinshi nk'uko twabashyikirije turi muri cya kiganiro muri isanga mwumva buri munsi ku munsi wa kabiri cyane cyane tuganira ku bibazo n'ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme ku murongo wa telefone rero turiko turaganira na Madame Marie Gorette Bwoyero ayoboye ibiganiro bifasha abakenyezi n'abigeme mu giheta ku iradiyo Ijwi ry'Umukenyezi. Ni radiyo nayo nyene yashinzwe kugira ngo ifashe umukenyezi n'umwigeme kuja habona guseruka guserura ibyiyumviro n'ibibazo byabo. Madame Bwoyero rero ivyo mukora ni byinshi muri iki gihe muri ko murafasha cyane cyane gushira habona ayo mabi gufasha mu kibano abagabo n'abagore bashobora gutorera inyishu ibi bibazo. Twumvise kandi na Prosper Bazombanza icegera cy'umukuru w'igihugu aho yavuga yuko amabi adakorerwa abakenyezi bonyene n'abagabo birazwi yuko nabo nyene bayakorerwa nabo nyene bari sanzura mu kubashikira ngo bababwire ibibazo byabo cyane cyane iyo bahohotewe n'umugore ko ari ibintu bisa n'ibi maramaje gatonya baraseruka
ego nabonye ni hari igihe bashobora kuza ariko rero bobo uko babibona baguma babona umenga iyi radiyo ni y'abakenyezi gusa bakaguma babona umenga umuntu afasha abakenyezi gusa ariko rero je murambona hariho n'abagabo bahora baza bakitura nk'iyo bakorewe amabi hari n'igihe mbere baba batayakorewe n'abakenyezi babo ugasanga bayakorewe n'abandi bagabo nkabo ariko bagashobora kuza kusaba impanuro ingene bashobora kubigenza. Hanyuma rero nka bamwe bamwe bibaza ngo wafasha abakenyezi gusa, hariyo n'umugabo yari afise umukenyezi bari barashamirane aramuheba, hanyuma icyo nagize yari aje ati aranitura, hanyuma nca ndamufasha no kwandika ibirego kugira ngo abijyane muri sentare.
Abahohoterwa nabo, abakubitwa nabo, canke abagirirwa yandi mabi atandukanye, abari ayahe nabo nyene baraseruka?
Hariho nk'umutama yigeze kuza yavuga yuko umukenyezi wiwe atamugaburira kandi no kumutyoza yuko yamutyoza. Icyo gihe mbere n'uwo mutama yari yaragiye ati jyewe n'ukuri, ati jyewe sisubira muhira, ati jyewe mpa n'indaro singuma hanyene. Hanyuma nyene narakirabye ndamwumviriza araheza kuvuga, hanyuma mu nyuma ndamuherekeza muhira tuca turavugana n'umukenyezi wiwe antora uwundi muntu turajyana muhira. Hanyuma twasize nyene tubumvikanishije uwo mutama araheza yararuhutse nyene aguma muhira.
Ku bijanye n'ubutungane bubu mwavuze imbere yuko muhora mubafasha mu butungane, imanza nko muri uno mwaka zihagaze cyane cyane ku kihe kibazo mu butungane iyo bituye izo nzego?
Mu butungane hariho nka bamwe bamwe usanga nk'abakenyezi, ugasanga nka bamwe bamwe barahohoterwa cyane nk'abakorewe amabi, abandi nabo ugasanga amabi afatiye ku gitsina, abandi nabo usanga ari nk'abigeme batwaye inda z'indaro, hanyuma abo babyaranye bakanka kwemera abana. Hariho n'abandi kandi usanga bobo babona bati umugabo wanjye yadandaje itongo kandi tutabyumvikanye. Ibyo nibyo cyane cyane abakenyezi bakunda kwitwarira. Hariho n'abandi bashobora kubona bati jyewe ubu ndahevye sinshaka n'uko twokubakana bakarondera bijya byo kwahukana.
Murakoze cyane kuri kano kanya mufashe ku kuganira n'Ijwi rya Amerika. Turabashimiye cyane Madame Marie Gohete Bwoyero ku kanya mufashe ku kuganira kuri ibi bibazo biba mu kibano n'ahandi bishobora kuba ari cyo kimwe, ariko turumva yuko nka radio Ijwi ry'umukenyezi yaje ikenewe cyane, kandi yuko iriko irafasha abatari bake mu bintu byinshi. Si ni radio yonyine, ni kigo abantu bashobora kwitura. Hari ibiganiro mukora bishimikiye kuri iyo minsi 16 iriko iravugwa muri iyi minsi ku radio yanyu cyangwa mu gihe?
Ibiganiro nk'ubu mu minsi iheze twari twamaze kubitegura, hari ibyo twari twateguye bijyanye na masculinity positive. Ibyo rero twari twafashe amateme abiri. Hariho nk'uruhara rw'umugabo muri kino gihe cya COVID-19. Hanyuma ikindi twari twagize kugenderuka ububereye mu ntumbero yo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Ikindi twari twakoreye ko kugendera ubugabo nyabwo bufatiye kugufashanya ibikorwa hagati y'umugabo n'umugore. Hariho kandi no kurera abana b'abahungu n'abigeme mu ntumbero yo kubategurira uburinganire, na cyane cyane mu buzima bwabo bwa minsi yose. Ibyo twari twagiye kubirondera i Muramvya no mu ntara ya Mwaro.
Niho ibibazo nk'ibyo biba bisanzwe byibonekeza cyane kurusha.
Kandi twashatse kwiterera kugira ngo ntitugume dutanga ibyo hasi gusa.
Birumvikana.
Kuko twari twagiye mu zindi ntara.
Twongeye kubashimira cyane rwose Madame Marie Gohete Bwoyero, aho ku Ijwi ry'umukenyezi mu Burundi mu ntara ya Gitega mu Giheta. Turabashimiye cyane ku kanya muhaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane namwe.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko turimo umwanya w'ikiganiro muri Isanga. Iki gice cya gatatu cy'ikiganiro tukaba twababwiye ko duhava tuvugana n'abandi bakenyezi bari mu gikorwa cyo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme, haba mu gihugu canke hanze y'igihugu. ishyirahamwe ry'ibikorwa by'impuhwe bikorwa n'abarundi ba mu mahanga Diaspora Work for Mercy naryo nyene riri mu bikorwa byo kugerageza gufasha guteza imbere no gushigikira umukenyezi n'umwigeme ahari hose. Twatumiye Madame Ella Uwimana nawe nyene mu ishyirahamwe ryabo ishyirahamwe Diaspora Work for Mercy kandi nishyirahamwe asanzwe arongoye urunani rw'abakenyezi ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga atubwira bimwe mu bikorwa arimo muri iki gihe cyo kugwanya no cyo kumenyekanisha amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Madame Ella Uwimana, urakoze cyane gufata akanyo kanya ko kuganira natwe muri iyi minsi y'ukuharanira ineza y'abakenyezi mu kugwanya amabi bakorerwa ishyirahamwe Diaspora Works for Mercy ryo riri mu bihe bikorwa muri iki gihe.
Murakoze cyane mu pasone Oriana kumereza kukanya nukuri ishyirahamwe fondasiyo ndongoye Diaspora Works for Mercy birinda mu cyatumye ribaho rivuka kugira ngo riharanire agateka k'umukenyezi n'umwigeme mu buzima bwabo bwa misi yose. Ni ukuvuga rero muri Diaspora Works for Mercy turiko turarondera guteza imbere imibereho y'umukenyezi, kurwanira amabi amukorerwa no kuyamirira kure kugira ngo umukenyezi ashobore kwishyirayizanye. Ariko muranyumve neza barundi barundi kazi n'abakenyezi twese, ndaza kuvuga ku bijyanye n'umukenyezi. Muzi ko umukenyezi ni umufasha, ntabwo ari umukozi. Hari abagabo benshi n'abashingantahe batarategera itandukaniro rya hagati y'umugore kuba umufasha wabo cyangwa se kuba umukozi wabo. Murantumva kubera turi mu bintu bya agenda ari byo bintu bijyanye n'igitsina, hariho n'abakenyezi bafata abagabo babo nk'uko atari umutwe w'urugo. Iyo tumaze kubicangatiranya rero ntitusanga bizana mabi, kandi ayo mabi agacagwa ku mukenyezi n'abana ari twebwe rubanda rugufi. Rero icyo nubona tuvuga muri Diaspora Works for Mercy, turagomba kuba kugira ngo turandurane n'imizi ibituma izi ngorane zihaba. Ati izi ngorane zihaba kubera iki? Icya mbere kiba kubera iki? Umugore kenshi usanga yataca afite azerekana kose ku mugabo, umugabo akavuta utugote kazotwisiga duhawe n'umugabo, agahuda kazokwambara kaguriwe n'umugabo. Icyo rero bigatuma, twabonye ko bishya bituma umugabo asuzugura umugore, umugore nawe akamara munsi y'umugabo akabona ko atabonye ati umugabo atarimo atobaho. Muri Diaspora Works for Mercy dukangukira abakenyezi guhaguruka kugira ngo babe otonome, kugira ngo bashobore kwibako. Turabahamagarira nk'abantu tubaha imirimo kugira umugore ashobore kugira amafaranga, bigenuze nyari za activite qui genere de revenus, mbese ibikorwa byinjiza amafaranga ashobora gufasha umukenyezi. Kuko twarasanze n'abakenyezi benshi usanga umukenyezi yirirwa atakurimira k'undi muntu kugira ngo atunge urugo, ariko ibyo nabyo niyo byamamo kugerageza tukira tumuha inguvu. Turi mu majyambere kugira ngo tubahe uburyo bashobora kurondera utuntu duto duto. Mwarabonye hariho abakenyezi twashyize mu mashuri yo kwiga gushona, bamaze gushona tukabaha imashini kugira ngo bagende nabo bagire umugambi wabo, bagire icyo binjiza mu rugo, bafashe umugabo wabo guteza imbere urugo nk'uko kuko murazi yuko urugo rugigwa na babiri. Rero nashaka yuko umukenyezi n'umushingantahe, kubera turi kuvuga ibijyanye n'igitsina, nibabanze twubahane, duhane agaciro. Umugore afashe umugabo mu bikomeye no mu bito bito, niba tumaze guhana agaciro bose dushatuba amagiriranire, kandi icyo gihe dushatutanga agaciro mu rugo. Umugabo akagira agaciro, umugore akagira agaciro, umwana nawe akaza rushiriza kubera ari mu Burundi bwinshi. Umugore rero, reka ndabihamagarire bakenyezi bene data dusangiye gupfa no gukira, nitwokwama muri bitwama dusemerera ngo turacinyuka turacinyizwa, ahubwo niko twugururira ayo mabi agatuma aza kutuvako. Umugore rero, reka duhaguruke tugwanire gukorera gukora imirimo yose ishoboka. Akenyezi nk'uko mwaze kubikora dufite ingufu, ibyo bikorwa umugabo akora murazi ko twitwa amavuka igihumbi. Bityo bikorwa umugabo akora twebwe twubikora. Jewe ndazi umugore yarubatse inzu, arashinga ibiti, ubwondo arashyiramo, arahoma, arasakara, umugabo kandi yarafite umugabo ariko kubera kwicisha bugufi yarabikoze arubaka inzira arangira umugabo akazayi akahengera bwije akaza kuryama mu nzu yubatswe n'umugabo ariko n'umugore murantonga ariko ibyo nibaza yuko bikora abantu bake rero bakenyezi turakeneye yuko tumenye kwishyira no kwizana nitwame dutegereje ngo ibintu byose bizozana umugabo erega n'abagabo nabo nane kwakaze mu maboko igihumbi umugabo nawe akaba mu maboko abiri bivuga ko dukeneye gufasha byinshi kugira ngo imiryango n'ibihugu bitere imbere rero muri iki gihe tugere kwirinda amabi akorerwa abakenyezi nimuze duhaguruke abakenyezi n'abagabo dukorere hamwe tureke kwama tuzerinze mukenyezi hanze nta biriyo kandi murazi yuko burya ngo manyamategeko n'agashamba mukenyezi ni umuhanga utunga ukubaka urugo rwawe ukagira ifaranga ryinjira mu rugo ukiyambika neza ukagura cya gitenge cy'amafaranga menshi utasabye umugabo n'abandi bose bazokubaha kandi no mu kibano baguha agaciro rero twiheshe agaciro duhagarare neza
none madame Uwimana muri kandi no mwishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga mukaba murongoye urunani rw'abakenyezi hoho muri iryo shyirahamwe hari amashyirahamwe y'abakenyezi atandukanye asanzwe ari muri iryo shyirahamwe ariko arafasha mu gihugu hagati canke no mu mahanga mu gukangurira abarundi kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme hoho muri iryo shyirahamwe icyo kibazo kiravugwa baracijuki
yego cyane icyo kibazo baracijukiye cyane kuko nico cyatumye no muri diaspora dushyiraho iyo komisiyo ijejwe agateka k'umukenyezi kuko twasanze byari byarahungabanye cyane abakenyezi twagiye duta indangagaciro twagiye duta agaciro k'iwacu ugasanga turi mu mahanga kubera guhura n'ibindi bintu imibereho inyuranye imico inyuranye ugasanga umukenyezi rero kubera tuba amaboko igihumbi ugasanga umuntu anaronka yakira n'ayamira bikamugora ku byose kubishyira hamwe kubikora ariko ubu ni ukumenyesha yuko abakenyezi twahagurutse umuntu wese uzaravuga ibitagenda neza abakenyezi urabona bari kumwongera ati umwana wanjye yumvuga ururimi rwe ugasanga bavuga bati njyewe ndashaka guhagarara ndashaka kwironderera akazi abakenyezi benshi ubu nibo bafite ubuzima buhemba amafaranga menshi kandi ugasanga urugo rumeze neza ariko ugasanga kubera bya bindi twamenyereye yuko umugabo arimo yamazana mu rugo naho nyine reka nyemure hariyo abakenyezi bari hanze twaronse akazi ugasanga uhize amafaranga asumba y'umugabo umugabo ntumuha agaciro ugaca umugira nk'ikibazo cy'umwaba ahubwo reka rero abashinjantare tubare igihugu dushoboye ari nacyo nibyo tuko turahimiriza abakenyezi yuko duhagurukana ubumenyi ubushobozi kugira ngo dushyigikire abashinjantare bacu babone yuko badakeneye kuza baraduhohotera babone ko twahagurukiye agateka kacu nabo nyine urabona ko bariko barabyijukira basigaye batinya guhohotera umukenyezi cyangwa umukobwa ahari bakamwubaha kuko bazi ko abakenyezi twahagurutse imihingo yose isi yose ubu duhagaze neza ubu umuntu yaba yahohotera umukenyezi ubu basigaye babigira batinya rero tuba rero urabona ko bigiye gutangura biriko biragabanuka ugasanga abakenyezi nabo bariko barishyira bakizana ejo tuba duhamagarira rero abakenyezi guhaguruka tuname rimwe dufashanye umugamba no rwa buri muntu wese twige ibikorwa byose ntakujya nta kazi na kamwe kari kabaho kiretse umwuga muri izi ngono wokuruga ko ari ukwica ariko ibindi byose ntibiduteze imbere twige rero guhagarara neza umugabo mu mwanya wiwe umukenyezi mu mwanya wiwe twubahane duhane agaciro twirinda aya mabi akorerwa abakenyezi
murakoze cyane madame Ella Uwimana muri leta ya Texas aho muherereye nkaba nibutsa abatwumva yuko madame Ella Uwimana arongoye ishyirahamwe ry'ibikorwa by'impuhwe bikorwa n'abarongi baba mu mahanga Diaspora Works for Mercy akaba kandi yanarongoye urunani rw'abakenyezi n'urwaruka mu ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga turagushimiye cyane madame Ella Uwimana
murakoze cyane reka ahubwo nanjye nsezere abanywanyi n'abakenyezi ndababwira yuko barashobora kuturondera ku murongo wa WhatsApp ni guteranya rimwe 7 5 3 5 3 6 3 6 2 umuntu wese ufite ariko arahohoterwa afite ibibazo agomba kubaza mushobora kutwandikira kuri WhatsApp cyangwa mukaduhamagara kugira ngo ikibazo cyanyu tugihagurukire namwe mwishyire mwizane mugire aho muba mwubahwe murakoze
cyane madamu Ndabashimiye namwe mwese rero mwari kumwe na Ohia Nitangishaka yari kiganiro muri Isanga mwumva buri munsi aho twaba turaganira ku minsi 16 ijejwe guharanira kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme mu kiganiro cy'uyu munsi muri Isanga. Ndabashimiye.